ati inama mutegura muri Amerika ntituyemera kubera ko hari inama yindi izobera I Burundi. Nagomba menyeshe ko iyi nama izobera muri Amerika ni inama idasanzwe twama dutegura uko imyaka itatu ibaye. Iyo nama irahambaye kuko ihuza abarundi bo ku isi yose. Mugabo muri abo barundi bo ku isi yose hariho n'abarundi benshi cyane bayizamo, ikazamo abagwizatunga b'ibihugu bikomakomeye, ikazamo abashinga amateka, ikazamo abakenguza amateka n'indongozi z'ibihugu bitandukanye bifise ico byungura igihugu cy'u Burundi. Rero si inama isanzwe, ni inama ihambaye gose, ari nacyo gituma kuyitegura bitwara umwaka wose. Iyi nama twateguye mu mwaka w'2013 yadutwaye uburyo bwinshi bwo kugira ngo tuzane abarundi bavuye mu bihugu birenga 30, hanyuma no kugira ngo abategetsi bavuye mu gihugu cy'u Burundi bashobore guparticipa. Yongera idutwara uburyo bungana n'ibihumbi bigera ku 400 by'amadolari mu kuyitegura. No kuvuga rero yuko si nk'ijya nama tubona I Bujumbura ijya twita Semaine de la Diaspora, ijya ni inama itegurwa na Leta y'u Burundi igategurirwa abarundi baba mu mahanga. Iyo rero izoba ukuri kwamye, durindiriye yuko Leta y'u Burundi tumenyesha itarike, kuko itarike wanashaka turazinuganuga kubera ziri mu mategeko ya minister ifise itegeko rivuga yuko Semaine de la Diaspora yama iba indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi. Turavye rero tugasanga izoba hagati y'itariki 26 n'itariki 30. Iyo yindi nayo yo hanze ikazoba itariki 1, 2, 3. Murumva yuko nta ngorane n'imwe biteye, kandi izo nama zose turiko turazitegurira bimwe biboneka. Mwanashaka aho tugeze ni kure gose mu gutegura Semaine de la Diaspora y'u Bujumbura. Nagoma ntera kamo wanashaka abarundi bari hanze mwitegurire iyo Semaine de la Diaspora, naho abantu yakira atari benshi cyane nk'abo baba bari hanze. Ariko ntaco umurundi wese abishoboye aze yipange yitegure, kuko Semaine de la Diaspora y'ubu izoba iryoshe kurusha byose. Rero abantu ntibajuragirike, abantu ngo bagume babajuragiza, inama y'u Burundi izoba ukuri kwanya. Niyo precision nagomba gutanga kugira ngo ntihagire abantu babifata kutariko.
Murakoze cyane. Hariho abanywanyi bariko barabaza bati none ayo mategeko ya diaspora twoyakura hehe kugira ngo tuyasome neza?
Amategeko yo politique nationale de la diaspora irahari ku rubuga, naho yoja muri Google risanzwe ihari. Mugabo arashobora guca ku murongozi amutwara mu gihugu, arashobora kuyimuha canke akatwandikira, twebwe nyine turashobora kuyimuha no mukanya ikiganiro kiyeze baca ndayimurungikira ko irateguye. Hanyuma yandi mategeko ya diaspora yose nayo nyine bayakeneye boyadusaba, kuko amategeko yacu ni public, sikinyegezwa kuko ni mwebwe yakorewe.
Murakoze cyane. Kenny Patrick, murafisa icyumviro cyangwa akabazo tubaze nyakubahwa ya umutumire wacu, atubwire mbega muri uwo murimo mujejwe n'umurimo utoroshe kandi wagutse cyane, nizihe ngorane nyamukuru mukunda guhura, muhora muzitorera inyishu gute?
Bo, ingorane ahanini ni uko abo dukorana benshi bari mu bihugu bitandukanye, bafata minenegwe iki gikorwa cya diaspora, ugasanga bariko bagaruka muri bya bindi nyene twavuze imyaka itatu iheze, imyaka ibiri iheze, uko tugenda tubibasobanurira ugasanga bagarutse muri bya bindi nyene, bikaca bitwereka yuko umenga ntibariko barabifata nka nkama. bikaca bigudutwara ingufu nyinshi. Ikindi naco ni ingene tuba turiko turakorana na leta nayo nyene igenda ihura n'izindi ngorane zijanye n'ibibazo biba biri mu gihugu, bigatuma ibyo twumvikanye bitihuta nk'uko tuba tubyifuza. Ikindi naco duhura naco cy'intambamyi ni ingene usanga abantu baca ku ruhande rw'urwego rwa diaspora, ugasanga umwe wese yishikira Burundi ikorera ibyo ashatse, ntiyaciye muri ambasade, ntiyaciye muri diaspora, yahura n'ingorane akaba ariho yibuka kuza kutubaza yuko twamufasha. Icyo rero naco kirakunda kuba intambamyi. Hanyuma ukanasanga n'ibikorwa bakorera mu gihugu ntibizwi, bimwe twita statistique. Ari naco gituma rero tuvuga tuti intambamyi mwenizi ubu turiko turazitorera inyishu dukorana na leta, turabe ingene ivyo bintu byose vyotoregwa umuti. Abarundi bagiye mu gihugu bakamenya ko baba baciye mu nzego zibajejwe, kugira ngo izo nzego zimenye yuko hari abarundi bari mu gihugu, badahura n'ingorane hanyuma ngo baze basabe yuko babafasha. Nk'umurundi agiye mu gihugu abafise iminsi 5, 4, 3 yonyene, wagerayo bakakubwira tuzogaruke mu ndwi zibiri, umva nk'iyo n'ingorane. Ariko aciye nko mu bushikiranganzi twabimenye tukavuga tuti uyu muntu mumufashe, barazi ingene bagitunganye, barazi ingene babikora, abarundi bakoroherwa. Nibyo rero tuba dushaka yuko abarundi bamenye yuko hariho inzego zibajejwe bagomba gucamo.